radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Vedaste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'amasaha make gusa, umushinga w'itegeko kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda umaze kwemezwa n'Inteko Nshinga Amategeko y'Ubwongereza. Abimukira batanu barimo umwana nabaguye mu mazi y'inyanja bagerageza kwinjira mu Bwongereza.
Biratangaje kubona abantu bahinga bavuga ko bishobora guteza kaga, ariko hari ikintu bakora. Ikiruta kaga se k'abantu bamaze imyaka baruhama, ikiruta kaga k'abantu baraye barohamye ijoro
ale mukurarinda muvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak aravuga ko nta kizamukoma imbere kimubuza kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda nubwo bwose uwo mushinga ukomeje gukemangwa. Inkuru twibandaho ku buryo burambuye mu kanya. Byinshi mu bihugu bikenye birimo n'ibyo muri Afurika bigoye no gukushanya no kubika neza amaraso agenewe abarwayi. Turumva inama z'impuguke ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga ryo hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irateganya kohereza muri Ukraine imfashanyo ifite agaciro ka miliyari y'amadolari nyuma y'uko umushinga w'itegeko ryemeza iyo nkunga y'inyongera wemezwa. Abakozi babiri ba Minisiteri y'Ingabo ya Amerika nibo babitangarije Ijwi rya Amerika. Iyo mfashanyo izakurwa mu bikoresho by'igisirikare cya Amerika izaba igizwe n'imbunda nini zirasa ibisasu byo mu bwoko bwa rokete byitwa HIMARS, ibisasu bya rutura, imbunda zirasa ibisasu bishwanyaguza intego birashweho n'ibisasu byazo, imodoka z'intambara n'ibindi by'ibanze bikenewe. Ababitangarije Ijwi rya Amerika ntibashatse ko amazina yabo atangazwa. Umuyobozi mukuru muri Presidensi ya Amerika yavuze ko hashize ibyumweru bike Perezida Joe Biden ategetse Minisiteri y'Ingabo kohereza ibikoresho bya gisirikare muri Polonye no mu Budage, ateganya ko uyu mushinga w'itegeko wo kongera inkunga igenerwa Ukraine uramutse wemejwe bahita bazigeza kuri Ukraine bidatinze. Umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Amerika General Pat Ryder yavuze ko Amerika ishobora gutanga iyo nkunga itegerejwe mu gihe kibarirwa mu minsi. Yavuze ko iyo nkunga irimo intwaro zikingira ibitero bigabwe biciye mu kirere. Kuwa gatandatu abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje inkunga ingana na miliyari 95 z'amadolari igenewe Ukraine, Israel na Taiwan. Inyuma y'amezi abiri bamaze badashobora kwemeranya kuri iyi ngingo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi b'imitwe ya gisirikare muri Afurika y'Uburengerazuba bafashe bunyaga abantu harimo n'Abanyamerika. Byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafatiwe ibihano ni abayobozi b'ishami ry'umutwe wa Al-Qaeda ryitwa Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin n'abarwanyi ba Kiyisilamu bitwa Al-Murabitun. Ni ibihano byafashwe mu rwego rwo guca intege no guhagarika abafungira Abanyamerika mu bihugu byabo. Mu myaka ishize ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba byokamwe n'umutekano muke uterwa n'abarwanyi ba Kiyisilamu bashinze ibirindiro muri Mali kuva mu mwaka 2012 bakorera mu karere ka Sahel kose, nubwo atahwemye gushyirwaho ingufu za gisirikare ku rwego mpuzamahanga zo kubarwanya kandi zitwara akayabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yemeje ko Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano abayobozi barindwi b'imitwe ya Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin na al-Murabitun. Hagati aho Minisiteri y'Imari yafatiye ibihano bakuru b'iyo mitwe babiri bari muri Mali na Burkina Faso. Icyo cyemezo cyafashwe ejo kuwa kabiri kirimo gufatira imitungo yabo iri muri Amerika no kubuza Abanyamerika gukorana nabo. Ubwato bwari butwaye abantu 77 buvuye Djibouti bwerekeza mu burasirazuba bwo hagati bwarohamye buhitana abantu 21 abandi 23 bararwa irengero nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM. Uyu muryango uratangaza ko mu bari nk'urwo bwato harimo abana. Nubwa kabiri habaye hakaga nk'aka mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Abantu barirwa mu bihumbi bavuye mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika cyane cyane muri Ethiopia na Somalia banyura muri Djibouti berekeza mu bihugu bya Arabia Saudite n'ibikikijwe n'ikigobe cya Aden. Bajyanwa no gushaka akazi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM ribitangaza. Abenshi birabananira bagahera muri Yemen aho bagorwa n'imibereho mibi. Abatari bake bagwa mu mpanuka zidasiba z'ubwato buvuye muri Djibouti. Tanja Pacifico kuri ishami ry'umuryango w'abibumbye gita kubimukira OEM muri Djibouti yavuze ko umubare w'abapfuye ku wa kabiri wazamutse kuva ku 16 bari bavuzwe mbere, abandi 33 barohowe. Yavuze ko abo barohowe n'abitabye Imana bose ari abanya Ethiopia. Hashize ibyumweru bibiri ubundi bwato butwabanye Ethiopia 38 burohamye.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda na 93.3 i Karongi, naho ni mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radiotv.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresse ya Tuniveo wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nyuma y'amasaha make gusa umushinga w'itegeko wo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda umaze kwemezwa n'inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza, abategetsi bo mu Faransa batangaje ko abimukira batanu barimo umwana baguye mu mazi y'inyanja bagerageza kwinjira mu Bwongereza. Geoffrey Mutagoma.
Bageragezaga kwambuka binjira mu Bwongereza ejo kwa kabiri nyuma y'amasaha make icyo gihugu cyemeje amategeko yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda mu rwego rwo guca intege abigabiza ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ngo baze muri icyo gihugu. Abantu bagera ku 112 bari muri ubwo bwato bwari bwigabye muri ayo mazi anyuramo amato menshi hashize akanya bomotse bafatwa n'icyumba, bamwe batangira kurohama. Abakora ubutabazi barohoye abantu 49, bane muri bo bajyanwa mu bitaro. Abasigaye bagumye muri ubwo bwato biyemeza kugera mu Bwongereza. Abimukira barenga 600 bamaze kugera mu Bwongereza uyu mwaka baje muri ayo mato mato yakozwe mu rwugara buzuza umwuka rukareremba hejuru y'amazi rushobora gushwanyuzwa igihe icyo ari cyo cyose n'umuhengeri mu rugendo rwo kugera mu Bwongereza.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak aravuga ko nta kizamukoma imbere kimubuza kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Umushinga w'itegeko uzabitegeka umaze gushyirwaho umukono n'umwami Karoli w'Ubwongereza n'umushinga wakomeje gukemangwa n'abafite uburenganzira bwa muntu n'impunzi mu nshingano zabo. Temistocle Mutijima.
Ni nyuma y'impaka zari zimaze imyaka isaga ibiri haba mu nkiko ndetse no mu nteko ubwayo. Ni impaka zari zishingiye ku kumenya niba u Rwanda rutekanye ku kuba rwakwakira abimukira. Avuga ku itorwa ry'uyu mushinga, Bwana Rishi Sunak, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, yatangaje ko yatari intambwe itewe igana imbere gusa, ahubwo ari impinduka y'ingenzi mu gushaka ibisubizo ku kibazo cy'abimukira. Uyu mutegetsi yagize ati, "Twatanze umushinga w'itegeko ryerekeranye n'u Rwanda ngo tubuze ingorwa z'abimukira gukora ingendo ziteje akaga, ndetse tunahagarika ubucuruzi bw'amatsinda y'abagizi ba nabi bazinyunyuza imitsi. Itorwa ry'iri tegeko rizatuma ibyo tubasha kubikora no gusobanura neza ko niba ujaha binyuranyije n'amategeko utazabasha kuhaguma." Yongeyeho ko intego ubu ari ugutangira kugurutsa indege kandi yizeye ko nta kintu na kimwe kizitambika iyo gahunda yise iyo kurokora ubuzima. Nyamara ku ruhande rwabo, Bwana Filippo Grandi, umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, na Bwana Volker Türk, komiseri mukuru w'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu, barasaba leta y'Ubwongereza kwisubiraho ku mugambi wayo kohereza abimukira mu Rwanda. Aba bategetsi bombi bavuga ko ahubwo Ubwongereza bwagakwiye gufata ingamba zifatika mu gukemura ingendo zitemewe z'impunzi n'abimukira hashingiwe ku bufatanye mpuzamahanga n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Itangazo ryabo bategetsi rivuga ko yaba umushinga w'itegeko ubwawo ndetse n'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza byombi bidakuraho mu buryo bufatika ibyuho mu kurinda impunzi byari byagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Bakavuga ko mu gihe iri tegeko ryakwemezwa rizatambamira inkiko zo mu Bwongereza kuko bazagenzura neza no kuba hari ibyemezo zakuraho. ibyo nabyo nkuko aba bategetsi babigarutseho bizasigira abasaba ubuhunzi umwanya muto cyane wo kujurira kabone niyo baba bugarijwe na kaga gakomeye. Bwana Filippo Grandi ati iri tegeko rishya riragaragaza indi ntambwe ubwongereza buteye bwitaza umuco bwahoranye wo gutanga ubuhungiro kuba bukeneye ari nako buhonyura amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Uyu mutegetsi yongeyeho ko kurengera impunzi bisaba ko ibihugu byose atari ibituriye hari ibibazo gusa byubahiriza inshingano zabyo. Ati iyi gahunda igamije kwivanaho inshingano zo kurengera impunzi, gupfobya ubufatanye mpuzamahanga no gutanga urugero ruteye impungenge ku rwego rw'isi. Aba bategetsi basabye Ubwongereza ko bwagirana ubufatanye bufatika n'ibihugu impunzi n'abimukira banyuramo hakongerwa uburyo bwo kubarinda no gutanga andi mahitamo afatika. Bwana Turk yagize ati mu kwihunza inshingano ku mpunzi, kugabanya ububasha bw'inkiko mu Bwongereza bwo kuba zasuzuma zikavanaho ibyemezo, gukuraho uburyo bwo kurengerwa n'amategeko mu Bwongereza no kugabanya iyubahirizwa ry'amategeko y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ku itsinda runaka ry'abantu. Iri tegeko rishya riratambamira bikomeye ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Bwongereza kandi riratanga urugero ruteje akaga ku isi. Uyu mutegetsi yongeyeho ko ari ingenzi mu kurinda uburenganzira n'icyubahiro cy'impunzi n'abimukira bashaka kurindwa kwivanwa mu Bwongereza ryose rikorwa habanje kubaho igenzura ry'imiterere y'ikibazo cya buri muntu, bigakorwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'arengera impunzi. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ho itorwa ry'umushinga w'itegeko ryo kurwoherezamo impunzi n'abimukira ryakiranwa akanyamuneza. Bwana Aremu Kurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ahari mu kiganiro amaze guha Ijwi rya Amerika.
U Rwanda rwavuze ruvuga yuko ibintu bya kamero bitatishije rwakoze uko rushoboka, guverinoma y'u Rwanda yakoze uko ishoboka kugira ngo mu Rwanda habe umutekano abaturage b'u Rwanda cyangwa se n'abanyamahanga bahabe mu mudendezo bafite umutekano. Ibyo noneho byemejwe bikaba bitandukanye n'ibyo inkiko mu Bwongereza zari zemeje. Ni icyifuzo rero ku rundi ruhande rwa Rwanda kiri neza kubera yuko nibura ibihugu byombi bigiye kugerageza gushyira mu bikorwa uburyo bushya bwo kuba hakemuka kiriya kibazo cy'abimukira.
Kuri izi mpungenge zigaragazwa n'umukuru wa HCR ndetse na komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni, uyu muvugizi wa guverinoma yazise ukunenga kudatanga ibisubizo.
Biratangaje kubona abantu banenga bavuga ko bishobora guteza akaga ariko ntagire ikintu bakora. Ikiruta akaga se k'abantu bamaze imyaka baruhama, ikiruta akaga k'abantu baraye barohafiye ijoro ni ikihe? Ibyo ngibyo rero navuga ni nta magambo gusa avugwa mu myaka ibiri ko babonye ko u Rwanda n'Ubwongereza baba bagiye gushyira mu bikorwa igisubizo gica inzira nshya bo bagiye bashyizeho ikintu cya gisimbura se cyangwa cya cyunganira. Nta kaga karuta ababura ubuzima buri munsi abantu barebera.
Uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kandi yabwiye Ijwi rya Amerika ko u Rwanda rwo rwamaze gutegura ibisabwa bijyanye n'amategeko, ko naho bukera hagize abazanwa bakwakirwa nta ngorane.
Urakoze Temistocle Mutijima, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi rya Amerika.
Mu muryango mw'iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi rya Amerika.
Ishami rya Runu ryita ku buzima wemeshe rivuga ko buri masegonda make umuntu umwe ahantu runaka aba akeneye guterwa amaraso, nyamara abari munsi y'umwe ku ijana by'abatuye isi nibo bonyine batanga amaraso mu buryo buhoraho. Abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko byinshi mu bihugu bikennye birimo n'ibyo muri Afurika bigowe no gukusanya no kubika neza amaraso agenewe abarwayi. Muganga Cynthia Shemongera Mukesh n'umunyamabanga mukuru w'ishami ry'Afurika y'Iburasirazuba mu muryango mpuzamahanga wita ku bushakashatsi n'isuzuma ry'indwara aratuganiriza ku mbogamizi zugarije itangwa ry'amaraso ndetse n'icyakorwa mu kongera ingano y'amaraso agenewe abarwayi mu bigo by'ubuvuzi.
To blood donation, it consists of a voluntary act of giving blood to be used for transfusions.
Gutanga amaraso rero ni ibikorwa biba ku bushake. Hatangwa amaraso agenewe guhabwa abarwayi bayakeneye cyangwa akoreshwa mu bundi buvuzi. Iyo utanga amaraso ageze ahatangirwa, akenshi aha bari ku kigo gitangirwaho amaraso. Hari urutonde rw'ibibazo abazwa kugira ngo harebwe niba yemerewe kuyatanga. Ibyo birimo kubazwa imyaka. Igomba kuba iri hagati ya 18 na 65. Tureba ku buzima rusange bw'ugiye gutanga amaraso. Ugomba kugirwa ibanga kuva asuzumirwa ko yemerewe kuyatanga kugeza ku ntambwe ikurikiraho. Mu gihe yujuje ibisabwa, naho aya maraso arafatwa agakorerwa isuzuma ryisumbuyeho. Impagarizi z'amaraso y'utanga kandi zirafatwa ngo suzumwe zibashe kuzahuzwa n'uwayakenera. Amaraso umuntu atanga aba ari minitiro 150 mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 15. Nyuma yo kuyatanga ahabwa ibimufasha kwisubiranya ngo umubiri ubashe gusimbuza yangana y'amaraso yatanze. Ikindi bitwara iminota hafi 20 ngo twizere ko uwatanze amaraso akomeye nta kibazo afite. Iyo amaze kugenda, inzira yo gusuzuma amaraso yatanze harebwa indwara zandura nka virusi itera SIDA, hepatite B, hepatite C, mburugu iratangira. Ahari naho iyemezwa rya kabiri ryo kuba amaraso yemerewe gukoreshwa rikorerwa. Hakemezwa niba amaraso yatanzwe yahabwa abarwayi ahakenewe. Dufite ikigo cy'igihugu cya Kenya gishinzwe itangwa ry'amaraso, ari nacyo kiyobora izo gahunda, kikagena n'imirongo ya politiki ikurikizwa n'ibigo bitangirwamo amaraso. Dufite ibigo 6 byo ku rwego rw'intara muri Kenya, tukanagira n'ibigo shami bigera kuri 25. Binyuze muri izo nzego rero, ikenerwa ryo gutanga amaraso riratangazwa, kandi naho amaraso akenewe ku barwayi akagenda hagezwa. Mu myumvire yanjye, impamvu dukwiye gutanga amaraso ni uko kuba dufite ingira bikazigira igihe runaka cyazo cyo kubaho. Dukwiye guhana amaraso mu bubiko yo guha abarwayi, kandi hagendewe ku mabwiriza ya OMS, dukeneye nibura mu bubiko bwacu bw'amaraso ashobora guhabwa abaturage bangana n'ijanisha ryo kuva kuri 1 kugera kuri 3% by'abaturage bose b'igihugu. Ibyo bisobanuye ko mu bigo byacu dukwiye kuba dufite dupaki tugera ku 550,000. Kugeza ubu rwego rwo hejuru twigeze kugeraho mu bigo bitangirwamo amaraso hari mu 1998 nyuma y'iturizwa ry'ibisasu. Mu 2021 twageze kuri 40% by'amaraso abakenewe. Rero turacyafite urugendo rurerure, turacyafite icyo kinini bijyanye n'icy'amabwiriza ya OMS asaba. Byumvikane rero ko dukeneye abatanga amaraso. Byumvikane rero ko dukeneye ko abatanga amaraso biyongera. Ku nshuro nyinshi zishoboka, ab'igitsina gabo nibo babasha gutanga amaraso cyane, abo bemerewe inshuro enye mu mwaka. Hanyuma ku b'igitsina gore, bitewe n'imihango ngaruka kwezi, bo bashobora kuyatanga inshuro 6 mu mwaka. Ikindi ku bagore bitewe no gutwita no konsa, gutanga amaraso bari muri ibyo bihe byombi ntibyemewe, kabone n'ubwo bo baba bashaka kuyatanga. Usanga rero mu batanga amaraso dufite higanjemo ab'igitsina gabo ugereranyije n'ab'igitsina gore.
Dr. Cynthia Shemongesha, umunyamabanga mukuru w'ishami rya Afurika y'Iburasirazuba mu muryango mpuzamahanga wita ku bushakashatsi n'isuzuma ry'indwara. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi, abatuye mu mujyi wa Bujumbura bahanganye n'ibura ry'igitoro, baravuga ko batiteze byinshi ku ishyirahamwe riherutse gushingwa na leta rizajya rigicuruza. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Inyuma y'ukwezi n'iminsi mike hashinzwe iryo shyirahamwe rigiye gutunganya gushasha urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mubaba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko uwo mugwi atakinini bawiteze ko bavuga ko leta hari kintu nyamukuru yategerezwa kubanza gukora. Tubumvirize muri ano majwi yegeranijwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Bayindi banze tangwe kuba bagumye yarondera imiti ariko nta muturama turabona, kuko iyo igitoro kibonetse abantu baragira munsi mukuru yingi imwe yingi kurikira igasubira kugenda kwa kubundi.
Agiye tubona amashyirahamwe menshi leta ishinga nka rigidezo mu minsi iheze barazanye igitoro ariko ntivyama nta mwanya muremure vyamaze.
Muti tuziza kuboneka nuko twoba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuza turazana ico gitoro iyo kiri.
nabamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona kwiryoshira hamwe ritazohava harishika kwihangiro rya leta yarishinze bakavuga ko atanarimwe leta ibu mudandaza mwiza. Diomede Ninteretse numwe muri abo bahinga abona kwikatari gihe cyo gushira amafaranga mu rudandazwa rw'igitoro rwari rusanzwe herufisa barukora
leta ishinze ishyirahamwe rizane iyo karbira iyo mazutu iyo esanse biboneka yuko ibigiye gukora akazi kahora gakora abaprivé kuko leta ijejwe kuraba cane cane ivy'amatagisi ingene ugo rudandazwa rugenda nimuko uvuga uti kumbure ko inzoga zikenye reka leta y'u Burundi cidandaza inzoga leta rero ntidandaza igira je bita contrôle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza.
Uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko leta izohombera muri ugo rudandazwa rw'igitoro amakore n'amatagisi hamwe n'ubujije abigenga kubandanya ugo rudandazwa. Ninteretse agafatira ku yandi mashirahamwe leta yari yarashinze mu myaka iheze ariko ubu yahombye yongera arazimangana. Diomede Ninteretse akabona ko leta yari ikwiye kwijukira ayandi masoko ntanganguvu nk'ibindi bihugu bisa n'ibiriko biraheba igitoro.
Ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu bindi nk'ibi vyita energy eolienne by'izuba cyangwa by'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayirateba abarundi bijukira ibundi buryo na cyane cyane ko ubu abantu benshi ariko barava muri by'amazutu n'amayesanse bakaja mu bituma bidukikije bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abafise amakenga kwiryoshira hamwe heriherutse gushingwa kugira ngo ritunganye urudandazwa rw'igitoro atacorizo shikako. Rosine Grene Gatoni yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego giherutse kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi iri mu buseruko bw'igihugu kwigenekerezo rya 2029 ukwezi kwa gatatu uno mwaka wa 2024.
Iryo shiramwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga ava makungu kuko mwagiye murabyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwamwe yahabwa amafaranga ava makungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ntibwakoresha igikorwa.
Uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi aranahumuriza abigenga bahora baja kurangura bakadandaza igitoro kwiryoshira hamwe ritaje kubabuza kubandanya ico gikorwa. Ishirahamwe Sopebu ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 2024 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2024. Iryo tegeko ritegekaniriza iryo shirahamwe imiliyaridi 120 z'amafaranga y'amarundi rikaba rigizwe n'abantu ndwi batandatu bo muri leta n'umwe yigenga wo mu bari basanzwe hebinjiza igitoro mu gihugu. Sijya mbere leta ya Gitega ivuga ko ifashe urudandazwa rw'igitoro mu ntoke ariko ubukene bwacu bukagoma bwibonekeza. Mu mwaka uheze w'2023 umukuru w'igihugu akaba yari yamenyesheje ko igitoro acifatiye mu ntoke ariko n'ubu kibonetse kikaba kimara indwi zibiri gusa. Evariste Ndayishimiye akaba yahavuye yiyemerera mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha makuru mu mpera z'umwaka uheze ko ata amafaranga mva makungu leta ifise yo kwinjiza igitoro gikwiye mu gihugu.
Urakoze Thierry Ndayishimiye. Muri Afrika y'Epfo ishyaka riri ku butegetsi ANC ryatsindiwe mu rukiko ku nshuro ya kabiri n'ishyaka riherutse gushingwa na Jacob Zuma wigeze kuyobora icyo gihugu. Umucamanza wo mu rukiko rwisumbuye rwa KwaZulu Natal yemeje ko ishyaka umukonto weshyizwe rifite uburenganzira bwo gukoresha ikirangantego ANC yavugaga ko ari icyayo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Ndayisenga impuguke muri politiki nyafurika.
Nibaza yuko kuba no basanzwe banga muri Afrika y'Epfo nta gitangaza kirimo cyane biragaragara yuko Zuma batari kumubuza yuko ashobora kwitoza kuko ukubuza kwitoza byari guhafi bisa na kajagari narijya asanzwe ava mu bwoko bw'abazuru abazuru nabo akaba aribo benshi nga muri iki gihugu. Hanyuma nibaza yuko MC itari kumubuza yuko akoresha ikimenyetso cy'umukoto we sizwe kuko zuba nawe yaragize uruharurerure cyane runini mu mugambwe MC kandi novuga yuko anashaka ibijanye isengiryo ry'abagwanyi yarirongoye umwanya muremure ugereranyije n'abandi batwaye uyu mugambwe kandi n'umugambwe wagiye gushika ku butegetsi iryo shami ariwe akirirongoye ni ukuvuga rero abandi barigize bagumye bakorabora no mu gihe yari ari ku butegetsi bagumye bakorana neza urero kubona yahinduyemo umugambwe novuga yuko atari abantu bashasha agiye kwigisha n'abantu bari basanzwe gukorana nawe na kintu novuga gitangaje kirimo ese rero kuvuga ngo igomba imubuze byari kugorana cyane kuko kumubuza byari kuzana kandi kajagari mu gihugu
umugambwe ANC uravuga ko uzokunguruza urubanza kuri iyo ngingo ya sentare nkuru mwibaza ko ari amahirwe bafise gutsinda canke mubona iyo ngingo ya sentare nkuru ihagije no kugwego bazo kwitwara mubona hari amahirwe ANC fise
kumbona yuko naho ayo mahirwe yoboneka bigashika ANC igatsinda nkuko ndemeje kubivuga byo shira iki gihugu amucuka kitameze neza mu gihe Zuma batumureka ngo yitoze bashaka na kwibutsa yuko imbere mwaka w'1994 igihe ANC ishyize ku butegetsi itwara umugambi twabona Mandela kiriya gihe abazuru ntabwo bari ku bwinshi muri ANC n'igihe Mandela ejo umugambwe ta bombeki naho nyine abazuru ntibari benshi abazuru bagiye gutangura kwinjira muri ANC mu gihe Zuma se ku butegetsi kuko imbere yaho yaba Mandela yaba Mbeki bose bari mu bwoko bw'abakosa rero ntibababona neza ntibabiyumvamo neza kubera babona yuko ari akarabo mu bwoko bwabo Zuma rero amaze gushaka ku butegetsi niho abazuru baje ku bwinshi cyane muri ANC ubu rero avuye mu butegetsi byaragaragaye yuko abazuru bipfuje gusubira mu ugambwe bari barimo ubwa mbere
nashaka ndababaze kubona azoshobora kwitoza aho ibintu bihagaze gushika ubu kuri iyo nsinzi mubona bizogira ingaruka iyihe ku mugambwe ya ANC n'indi migambwe iriko yitegura kwiyamamaza mu matora yo mu kwezi kuza
kubona Zuma azoshobora kwitoza nibaza yuko ku bwanje bizozana icyuka cyiza imbere n'inyuma y'amatora kuko mu gihe bari gushobora kumubuza aho bayemwo icyuka kitameze neza haba imbere cyangwa inyuma y'amatora ntibagire yuko mu myigaragambyo cyangwa mu migumuko yaheruka kuba igihe Zuma bari bamwitwariye bamwagiriza ibintu bijyanye na korupsiyo bafata ingingo yo kumufunga murazi neza yuko habaye akajagari muri iki gihugu akajagari katumye iki gihugu gitakaza amahera menshi rero mu gihe bari gufata ingingo yo kumubuza cyagaragara yuko hoje akajagari haba imbere cyangwa inyuma y'amatora ariko biragaragara icyuka kizoba neza ariko icyizere cyinshi yuko icyuka kizogenda neza
witegereje muri Afurika y'Epfo abanyagihugu na cyane cyane abakiri to ubona bravo bakandida bahagaze he muri iyo migambwe zohiganwa muri rusange
ugaruka kubwinshi na cyane cyane ugaruka guhize novuga yuko ruri mu mugambwe EFF Eco Economic Freedom Fighters urongowe na Julius Malema ibyo nibaza yuko atawobidira ufatiye yuko no mu makaminuza ubwo gwaruka amashyirahamwe y'abanyeshuri usanga ari go rudomira cyane ku buryo n'amasosiyasiyo ari mu makaminuza usanga ari go gwatsinze iyo habaye amatora gusa agahaze nuko ubwo gwaruka atacyandu gwaruka ruri muri EFF usanga nago ari gwaruka atakazi rufise
ndabashimiye cyane murakoze
nani ndabashimiye n'abari ko baratwumviriza
ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega matwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi iminsi iteka inzovu mu rwabya umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste inshimi imana